Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kwa kane, tariki ya 16 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2015. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu, ndabashuhuje mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi nk'uko mubizi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu mutungane, nta kintu kinini yabashatse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryavuye hejuru.
Uwo ni kubwayo Faustin, umuyobozi wa Frodebu Nyakuri mu ntara ya Kirundo mu Burundi, ku ifungwa ry'umukuru w'urubyiruko w'ishyaka ryabo muri Kirundo. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru rero turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezweho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndabaramukije mwese. Perezida Obama arabandanya gusigurira abariko baranebagura y'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika na vya bihugu bitanu rutura vyo ku isi baherutse gusinyiranira ku munsi wa mbere. Ari abarepublike n'abademokrate bavuga ko ayo masezerano atazobuza Iran kubandanya gukora iporogaramu yo gukora ibirwanisho abanyanganda. Perezida Obama wewe yavuze ati masezerano yatumye hatorerwa inyishu ibibazo byari bibangamiye umutekano w'akarere n'amakungu bidaciye mu nguvu. Atariko rero Irani izoguma umwitwariko kuri Amerika. Ati kandi ayo masezerano yataba twari gusubira mu ngwano muri karya karere. Perezida Obama kandi azogendera igihugu ca Ethiopia muri ukwezi, aho azonashika gucicara ushyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika. Buza bubaye ubwa mbere umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera icicaro c'iryo shirahamwe. Ubwo rugendo kandi ruzomushikana no muri Kenya. Muri ibyo bihugu byose, Perezida Obama azovugana n'abategetsi ibijyanye no kurwanya iterabwoba ku isi, gukomeza iterambere hamwe na demokrasi. Kuri uyu munsi wa kane, inama nshingamateka y'Ubugirigi yemeje yanteguro y'itegeko yari yashikirijwe na Leta kuri wa mugambi w'ubutunzi ibihugu bya Buraya biherutse kumvikana n'Ubugirigi. Iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'amajwi 29 bayemeye hamwe na 68 bayahakanye. Iryo tegeko ryemejwe no munsi risaba gusubiramwo iby'amakori n'amatagisi kugira ico bahinduye ku mahera y'abakukurutse, hamwe rero no gukurikiranira hafi ingene amafaranga ya Leta akoreshwa. Ku munsi wa gatatu, igipolisi ca Mexique cazirutse mu gisagara ca Badiraguato mu gikorwa co guhiga wa munyororo karuhariwe mu kudandaza ibyayiro mutwe Joaquim El Chapo Guzman yatorotse umunyororo wa Altiplano mu ndwi iheze. Amabarabara rero yazindutse yugaye kugira ngo bashobore guta muri yombi uwo munyororo. Ibyo rero ni bisa nibibangamiye cyane perezida wa Mexique Enrique Peña Nieto, kuko yari yemeje kurwanya abadandaza urumogi, muri abo nabo hakaba harimwo uwo Joaquim El Chapo. Muri Leta ya Colorado, inama rubamba igizwe n'abajenama 12 irikiriga urubanza rwa James Holmes, wa muhungu w'imyaka 27 yica abantu 12 mu nzu baraberamwo amasenema 70 nabo bagakomereka aho haheze imyaka 3. Abo muburanira bavuga bati abaganga bamusuzumye indwara zo mu mutwe basanze kandi afise ingorane, ariko abamwagiriza bobo bati naho yaragwaye ubu ico gihe yakora ico caha yarakomeye. Ibyo rero ngo birashobora gutuma acigwa urubanza rwo gupfa. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari aherutse guhindura intwaza ngabo mu gisoda cya Nigeria kugira ngo ashobore kurwanya wa murwi Boko Haram. Perezida wa Nigeria rero yahinduye izo ntwaza ngabo kubera bazi neza ico kirere kandi bazi gukorana n'abantu baba muri ako karere kugira ngo bashobore kurwanya uwo murwi Boko Haram. umubukuru w'ibanki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe Janet Yellen yamenyesheje ko mu gihe inama nkenguzamateka na nshinga amateka za Amerika yobandanya ishaka kwamishinze ijisho ingene iyo banki ikora byoshobora kuyibuza ubwingenge bigatuma byonona ubutunzi bwa Amerika bikanazingamika n'utwitwarire ko twose ibanki nkuru ya Amerika iri kwiragira kugira ngo ubutunzi n'imiryango hamwe n'amashira hamwe ya Amerika bikomere. Ivyo yabishikirije mu gihe Jeb Hensarling n'abandi ba Republican bariko baragira amatohoza ku nkuru Janet Yellen yanse kubaha. Ivyo navyo ngo vyari guhava vyonona itohozwa rindi ryari kwiragirwa n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'ubutungane. Abashigikiye ico ciyumviro bagize bati iyo banki irakeneye ubwigenge kugira ngo ishobore gufata ingingo zishira imbere ubutunzi naho rimwe rimwe usanga bidahuye n'ibya politike. Cace kigenda juru ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika New Horizon giherutse kurungikwa mu kirere n'uruganda rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujejwe ibigenda juru arirwo naza catangwe kurungika amasanamu ya mbere cafashe kuri ca kinyenyeri Pluto.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu muruva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook radio yacu VOA. Amakuru noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yashoje uruzinduko rwe rwa mbere I Bujumbura nk'umuhuza mu bibazo bya politiki by'u Burundi. Asize ministri w'ingabo ze Crispus Kiyonga kugira ngo akomeza muhagararire mu biganiro hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ibiganiro bikomeza uyu munsi. Ibindi bisobanuro na Tabita Mukamusoni.
Okay, mwicare. Sit down.
President Yoweri Museveni yamenyeshije ko leta nabo batavuga rumwe bemeye kwicara bakaganira ku bibazo bihari kandi mu buryo bwihuta.
Number 2, in the past the government has extended the dates for elections in order to allow the negotiation, but unfortunately there was a problem of the mediator.
Ikindi mukuru w'igihugu cy'u Buganda akongera kabumuza w'abarundi mu bibazo vya politike biharugu yamenyesheje nuko ngo muri kahise leta y'u Burundi yunguruje amatariki y'amatora kugira habe ibiganiro, ariko ingorane yahabaye no kutumvikana kubahuza ku mpande zose. Urugendo rwa Yoweri Museveni mu Burundi ngo rwagize akamaro impande zose zirabihuriza ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Edouard Uwimana avuga ariko ko amatora azobandanya nk'uko vyateguwe.
Umubonano twavuga kugeze ku bintu bishimishije kuko asavye yuko ibiganiro vyobandanya. Ivyo rero twibaza yuko leta nivyo yamye ivuga ko ibiganiro ari vyiza imbere mu matora nyuma y'amatora, no kuvuga rero yuko babigenze neza mu vyuko agiye n'ukunika uzoza kumuhagararira muri bino biganiro kugira ngo abandanye tuganira. Ivyo vy'umukuru w'igihugu kwitoza no kutitoza cyo kibazo cyararangiye murazi yuko n'inama y'ukuri ibihugu bamugisho bivuga ko ndatogitakira ikibazo cyo
amatora muzasubiza inyuma aya ategekanye
cyo abandanya. Amatora za kuba hisunzwe ibiganiro kandi gisunzwe cyane cyane ibwiza shingiro ry'u Burundi tukisunga n'ingendo za ibiganiro mugabo taza gusubiza inyuma no gutuma umukuru w'igihugu cyangwa izindi nzego zitera kubira ibwiza shingiro.
Abatavuga rumwe na leta bo babona ko ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza gidaharirwa ko umushinga amateka Karoli Nditije avuga ko icyizere bafise ari uko ibiganiro bidoshobora gufasha kugira leta n'umugambwe CNDD bisubire ko
atawuvuga ngo atabaye iki ngo singura iki. Ni ukuvuga rero tuzokwicarana amutwerekane tutibazo nyamukuru waharira ko nibi.
Ni ukuvuga yuko amatora y'itariki 21 muzoyajamwo hamwe na vyamije vyavuye amatora y'itariki 29 nayo twa gatandatu mwana vyamije.
Perezida Museveni yavuze ati mwebwe muri opposition mwe mutavuga rumwe na leta nimwerekana yuko koko amatora yabaye itariki 29 atari amatora akurikije amategeko, amatora yakumiye abantu, amatora yaranzwe n'ubusuma, amatora yaranzwe terabwoba ataho ntangeka mu byerekanye amatora azosubirwa. Murumva rero twebwe tujyamanye agahiye kuko bibaza ko ivyo birego tuzobironka kandi bikwiye.
Ibijanye n'ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ngo cavuyemo mwebwe ubu ico nk'iki kintu kibazi wanyu.
Umukuru w'igihugu kirazira kazirwa yuko yiyongera ikiringo cha gatatu ko giteye kubiri n'amasezerano yarusha giteye kubiri mbere n'ibwirizwa shingiro.
Umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza kitazoharirwa ko ategerezwa kwitoza. Pascal Nyabenda n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD
mu byamuzanye nta kintu na kimwe cyo gusubiza inyuma canke guhagarika amatora carimwo ni ibiganiro nyine tuzobandanya kuko twari twabitanguye kuko murazi ko nubwa mbere ibiganiro byarabaye kandi n'amatora araba mu mugambi sendi DFD rero twebwe twavuze yuko tuzobandanya twitaba ibiganiro
mu mashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike nabo nyine bari batumiwe bavuga ko banezerejwe n'ivyo umuhuza mushasha yashitse ko Petero Claver Mbonima atewe amakenga ariko no kubona ikijanye n'amatora ataco yakivuze ko kandi ariyo yatumye haba ingorane mu Burundi
Perezida Museveni yabonye yuko aho bimwe bimwe batashoboye gushika ko cyane cyane ngikiringo cy'agatatu cy'umukuru w'igihugu ariko cyarico cyacye ingorane wewe yashoboye kukivuga ko aragira ati kw'icyo kintu mutagishitse ko reka rero nzendungike uzoza kubandanya ibiganiro twabonye bitohera mu munsi umwe mu minsi ibiri aturonke umwanya ukwiye kugira ibyo bibazo byose mutashitse ko mutaravuga mu bivugane twebwe ibyo twabonye yuko ari ingingo nziza ariko rero hakaba ikintu kinyegeje ntibigeze bavuga yuko amatora azobandanya cyane cyane ay'umukuru w'igihugu ariyo ngorane iteye byose
ikiboneka nuko imanze zose zitatahuye kumwe ivyo president Yoweri Museveni yabashikirije uruhande rwose rwatahuye ivyo gwari gwifuza ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Umuyobozi w'urubyiruko rw'umugambwe Frodebu Nyakuri mu ntara ya Kirundo Ernest Muhizi yatawe muri yombi umushikiriza manza mukuru wa parike ya Kirundo ntaratangaza icyatumye amufunga ariko Frodebu Nyakuri yo yemeza ko ngo aregwa gufatanya n'abaherutse gutera mu Kayanza Iyi nkuru turayigezweho na Jean Bosco Ndarurinze
Ernest Muhizi benshi bazi ku izina rya Fiston asanzwe yarongoye umugambi Frode Munyakuri muri komine Kirundo ariko akaba hanini azwi ko arongoye ugwaruka rwa umugambwe mu ntara ya Kirundo ari mu gashuka parke ya Kirundo kuva ku mugoroba wa kabiri yahagaritswe na Gerard Niyokindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza umushikiriza manza icaha iyo ndongozi y'umugambwe Frode Munyakuri yahagaritswe ko akaba yaduhaye isango ryo kuri uwa kane ko ariho ashobora kugishikiriza Foster kubgayo arongoye Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo avuga ko bamaze kuganira n'abajejwe intwaro n'ubutungane bahavuye bamenya ico Ernest Muhizi yoba yafatiwe kandi ko atankeka bizeye ko azokwezwa n'ubutungane
abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyane bo mu butungane nta kintu kinini yabashambitse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryavuye hejuru twizeye neza yuko ubutungane buzobona yuko iryo rimenta nyatana hamwe rishobora gushika ko rizohava umurekura bidatevye
ni rimenta nyari meze gute
bavuga ko yo bari ko arakurikiranwa ngo ku bantu ngo bavuze yuko ngo bafatiwe ngo mu ntambara ngo baba bamuvuze yuko ngo yoba yararimo igitangaje nuko abantu bose babangaha mu ntara Kirundo nta musi numwe watamubonye yamangaha tukambere dufateho n'umwanya wo kugira ngo duhumurize abanywanya aho bari hose bagumana umutima munda
bamwe mu baserukira amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Kirundo bamaze kumenya ifatwa rya Ernest Muhizi baciye bafata ingingo yo kwitura buramatari w'intara Kirundo Jean Bosco Nkera guhiga aserukira ishirahamwe FONAREC aravuga icyatumye bafata iyo ngingo
twumvise yuko baraye bafashe umunywanyi w'umugambi wa Frode Bunyakuri twebwe twashe twagira tugenda kwa buramatari kubera kuko twari tumaze iminsi twumva ko hariho n'abandi bashobora kuba barafashwe bavuga yuko boba bakorana n'ikiroberi ikiroberi bavuga yuko caciye mu Kayanza ariho bateye mu Kayanza nitwanse ko ubutungane bukora ariko ni ukore mu muco atamuntu numwe ahohotewe canye ngo hagire abinyegeze inyuma y'ivyo bitero byabaye mu Kayanza kugira ngo abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo bahave bagwa mu mporera tugasaba rero abajeje intwaro gukurikirana hagufi bagatwarira bose ataguhengama
Reveriano Nziga Masabo buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko atabaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yakiriye ku buryo bwihariye akavuga ko yababonye mu biro iwe bari kumwe n'umuvyeyi nyina w'uwo munya politike yafashwe aje kubaza ico umwana wiwe yafatiwe buramatari akavuga ko uwo mukenyezi yamurungitse kubariza mu butungane inyishu uwo mukenyezi yaronkeye hamwe nabo buramatari avuga ko ari abamuherekeje ariko atamenye ko bari baje nk'abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Ministeri y'amashuri mato na yisumbuye mu Burundi iramenyesha ko ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 8 gutaha amashuri yose yo mu gihugu agomba kuba yashoje umwaka w'amashuri 2014-2015. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu batabashije gukora ikizame cya leta kibaho uburenganzira bwo kujya mu mashuri yisumbuye bazahabwa umwanya wo kugikora. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Icyo kibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu gitanga uburenganzira bwo kujya mu mwaka w'indwi cyakozwe itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015. Yamara mu gihe iyo tariki yahuriranye n'imyerekano ya mirizikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, hariho abanyeshuri bataronse akajya aho gikora. Narige abanyeshuri bamwe bamwe mu gisagara cya Bujumbura wasanga babo mu cungararo iberamwo iyo myerekano, abandi nabo bakaba bari barahungiye mu bihugu bibanyi. Mu kiganiro rero yahaye abamenyeshamakuru umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard avuga ko abatakoze ico kibazo bazogisubirirwamwo. Abasanzwe ari mu Burundi bazogikora itariki 6 z'ukwezi k'umunani mwaka 2015, naye abari hanze y'igihugu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi ngwisango bazokorera ko izomenyeshwa hanyuma. Mu gihe hariho abanyeshuri bahunganye n'abavyeyi babo bakaba batashikiye makambi y'impunzi, tubajije ko hamwe boja uko ico kibazo bokwakigwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard yatwishuye ko ibyo vyega abazo bariko barakoresha ico kibazo.
Turafise urutonde rw'abana batakoze ikibazo, abari mu makambi turafise urutonde, abatari mu makambi nta rutonde dufise. Muri ico gihe uzoca yinjira uwo munsi kubera yumvise ko hari konkuru, abatunganiza ikibazo nibo bazoheza bagaca urubanza bafatiye ku byo bazoba bafise by'imidondoro n'ibindi. Mugabo n'ikibazo cyuguruye nk'uko na mbere byari byagenze, abanyeshuri twari twabarekuye gukorera mu bibanza bibegereye aho bumva umutekano wabo ukwiye.
Hambavu y'ivyo, ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye bumenyesha ko amashuri yose akukira ubwo bushikiranganji ategerezwa kuba yahejeje umwaka w'ishuri w'2014 kuko 2015 itariki 20 z'ukwezi k'umunani. Iyindi tariki yatanzwe n'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye nisango y'itariki 3 gushika itariki 6 z'ukwezi k'umunani izokorerwa ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza. Nahayo matariki atanzwe mwomenya ko gushika uno munsi hariho amashuri atarasubira kugurura imiryango yayo, ayandi nayo akaba yatanguye kwiga ukuri kwamye inyuma y'amatora y'abahanuzi b'amakomine yo kuwa 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuri ivyo, ishirahamwe SLEB rimwe mu mashirahamwe ahurikiyemwo abigisha ribona ko ubumenyi bugiye gutituka. Jerome Bizindavyi n'umunyabanga mukuru wa SLEB.
Abayobozi bariko barita ku rutare kugira ngo barabe ku mwaka w'ishuri wohera, bwe nk'uko turi mu ishyirahamwe ry'abigisha tugira tuti ego mu mwaka w'ishuri nuhere, ariko murabona ko namwebwe ingene uri kurarangira si ibintu bishemeye ko ubumenyi abana bahora baronka mu gice cya gatatu sibwo bazotahana.
Mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokorwa ku vigenekezo rya gatatu gushika igenekezo rya gatandatu kwezi k'umunani, ishyirahamwe rikwiriye abigisha SLEB ritera kamo ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye gufatira ku vyigwa byatanzwe mu gice ca mbere n'ica kabiri kubera ko ari vyo bice vyizwe neza.
Ubushikiranganji buraba ivy'indero bugerageze bushira hamwe ivyo byose buheze bugitunganye bwisunze ibiriko biraba n'ivyabaye bugafatira ku vyigwa bwibaza yuko abana bose bo barabonye. Ivyo navyo biroroshe, urabaza abayobozi, abayobozi nabo bakabaza abigisha ati mbega programu mwazigejeje he, nibaza ko ariyo iyo ntumbero ariyo yoba irashe cane cane kuri aba baheza itegurira kuja muri kaminuza. Baravye ivyo bihuza bose cane cane mu gisaga uraba ivyo bice bibiri sirya mbere biba harabaye amagume mu myaka iheze ibaharura ibice bitatu mugabo baratunganya ivyigwa ku bice bibiri.
Ku bijanye nako kamo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard amenyesha ko amashuri ahamagarirwa nyabuna guhera heza intonde z'ivyigwa ngo kubera ko amategeko avuga ko ico kibazo gitegerezwa kwisunga urutonde rwose rw'ivyigwa. Mu bisanzwe ico kibazo gikorwa n'abanyeshuri baba baronse impapuro z'umutsindo z'amashuri yisumbuye. Mu gihe vyoshika insango y'ico kibazo igashika hariyo amashuri atatangiza impapuro z'umutsindo, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye avuga ko atakibuza ko abava kuri ayo mashure baza gukora ico kibazo ca leta.
Mugihe rero vyoshika hariho nk'imvo ziboneka iryo shure tutarikiri zogera bataratanga ayo madiploma, abo banyeshuri birashoboka ko bazokora ico kibazo mugabo murazi ko amanota ya examen d'etat na manota ari mu ruhande rw'ubushikiranganze ishure na ryo rikabarijeje manota gitangiye iyo nyene ayo mu kibazo cha leta rero ntazomenyeshwa ishure hamwe byoshi ayiwabo atarasuka
tubaje ko tuja gukora ico kibazo abari mu buhungiro nkuko bitekanyijwe gukogwa kuri cha kibazo cha leta cyo mwaka wa gatandatu Juma Edouard asanzwe avugira ubwo bushikiranganje ahubwo ahamagarira aho biraba bose kwitegura no kuza gukora ico kibazo ku nsango itekanyijwe ibujumbura Fidelite ishatse kubwo ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi FM 104 n'ibice 3 na radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mu Rwanda internet ni radio yacu voa.com Facebook VOA radio yacu noneho tujye mu Rwanda abarobyi n'abacuruza amafi yo mu kiyaga cya Kivu ku Gisenyi bahangayikishijwe n'ibihano bacibwa na polisi ni inkuru ya Eric bagira ubusa wari ku Gisenyi
mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku kiyaga cy'Ikivu ndahabona abantu benshi cyane biganjemo abagore abakobwa bari gucuruza amasambaza ubu muri mubona ko wagira ngo nturebe igitsina gabo
none ko tugenda tubona ubucuruzi bw'isambaza ari ubw'abagore kuruta no kubera
nuko ari wa murimo wacu
nta yindi mirimo mushobora gukora
twayikora ariko ubwo buri muntu wese n'umurimo yahisemo ubu ni wa murimo tuba dushoboye
kumva akamaro k'ikiyaga cya Kivu kiri ku Gisenyi ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubaroba n'abacuruzi biturukamo twabanje kubibwirwa n'umugore umaze imyaka 15 acuruza amafi yo mu bwoko bw'isambaza
maze nk'imyaka 15 nzicuruza
ufite imyaka ingahe ngo
ufite imyaka 45
ubwo mu buryo bw'imibereho bimeze bite
imibereho nta kibazo kuvuga ngo zintungira abana nkababonana nayo kwishura ishuri
ntago dushobora kubura mituwere cyangwa amafaranga y'abana bo yo kwishuri uretse kubitewe nuko turi kujya kurobera kure n'imisaro itangiye kubera miki naho ubundi nta kibazo cyari kirimo
ikiyongereye kuri ibyo kubacuruza amafi n'ibindi byo mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda ngo bibafasha kurwanya imirire mibi mu gihe hari aho usanga yarahazunze
ibiva mu Kivu bifite intungamubiri nyinshi nta muntu ugwaza bwaki acuruza isambaza cyangwa ziroba bityo rero kubera imirire myiza nicyo kintu dutandukaniyeho n'abatagituriye Kivu ubona hamwe hari ahakiri za bwaki ariko twebwe iwacu nta bwaki kihaba
umurimo w'uburobyi usa n'imwe mu nkingi zihuza abaturage b'ibihugu byombi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanga bamwe mu banyekongo baje mu Rwanda gushaka amasambaza n'amafi mu Rwanda bayajyana kuyacuruza hakurya iwabo kandi ngo ni umurimo bishimiye
kazi kama uko mwanamke upashweka iri kazi unapasha tumika kila kazi uto unapata
ngerageje kwigana uyu muswa iri kazi aragira ati akazi ni akazi y'uri umugore ukora kwazi kose kuko iyo uri umunebwe ushobora gupfura umukene uyu murimo ni mwiza cyane buri muntu arawishimiye hari abatagukunda ariko ntibazi inyungu zawo ntibazi inyungu dukuramo ni mwiza buri kintu cyose ngo kigira icyiza cyacyo ni kibi ni nabyo biri kubakesha maramuko mu kiyaga cya Kivu mu gihe cy'izuba umuhengeri wiyongera kuroba bikababera ingora bahize byatumye kiro cy'isambaza kiva ku mafaranga 1400 kigera ku 2000 kuri ibyo hiyongeraho amande y'ibihumbi 50 ku nshuro imwe abarobyi bari gucibwa na polisi irindi kiyaga cya Kivu kubera amakosa bakoze abarobera mu kiyaga cya Kivu ntibemeranya na polisi ku ntera bagomba kuroberaho
ubundi twaroberaga nibura uvuye ku bya parabu yashyizeho ifatikanyije n'abarobyi twaroberaga nibura muri metero 400 usubira hejuru ku muhengeri uvuye ku cyapa bateraga metero 400 ariko ubu ngubu urebye inzego z'umutekano zirimo zirashaka ko nibura tugomba gutangirira kuri metero 1000
igipimo cyo mu mazi ku barobyi ngo kiragoye kucyumvikanaho byanyabyo bitari ukugenekereza
ikiba kiriho gitangaje cyangwa wenda unasanga ari ikibazo ku mpande zombi nuko haba ku ruhande rwa polisi nta gipimo ngenderwaho kiba kigaragaza neza metero umuntu afatiweho haba no ku ruhande rw'umurobyi nawe nta gipimo ngenderwaho nawe abashingiraho kigaragaza metero afatiweho ugasanga rero hakora itegeko icyo gihe ugasanga rero biriho mu mpande zombi bibaye nk'ibintu byo kugenekereza uko kugenekereza rero niho henshi umurobyi ashobora gukura narenganye cyane ko we ibyabavuga abavuga ko yarenganye ariko n'uwamufashe nyirizina nawe nta gipimo ngenderwaho ahita mwereka ngo wenda wafashwe muri ubu buryo nibyo bigaragaza icyaha. Kandi urebye ibyo bintu ni ibintu bikorwa nijoro, ntibibari na kumanywa nibura ngo wenda numvuga ko yarenganye ngo yahitagira urundi rwego hamagara wenda ngo ruze rurebe ahahagaze n'ibyabaye.
Ubuyobozi buhagarariye abarobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rubavu bwabwijwe irya Amerika ko abarobyi bitotombera ibihano bacibwa na polisi bituruka kuba bataramenyera imikoranire nayo. Igikwiye ngo ni ugukurikiza amabwiriza yemeranyijweho hagati ya polisi n'abarobyi. Bwana Baudouin Siborurema ahagarariye amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rubavu.
Harurengana yagikoba nabi hahandi amafa byarira hakano umuntu ufatwa ayo mashimuta. Ubyumvishije yumva ko ari ukuri. Nemera ko gushimuta ni icyaha kandi ni ikosa kuko polisi yaje kutugira inama no kudufasha gutuma umutekano mu Kivu nta mutekano hatarambere. Nizera ko mu minsi iri imbere ari twumvisha amakosa dukora nk'abarobyi turi mu koperative rushimuse twigisha ya mitego twavuze kare ntayikoreshe amafi nize ko azaboneka.
Ufatiye ku bisobanuro bya koperative y'abarobyi mu karere ka Rubavu bitanga isura ko bakeneye gutanga amahugurwa ahagije kubarobera mu kiyaga cya Kivu. Ibinyuranye n'ibyo bizakomeza gutera bombori idashira hagati y'abarobyi n'abapolisi bashinzwe umutekano w'ikiyaga cya Kivu, kimwe mu byinjiriza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afrika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Igisenyi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu rero Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse muri studio agiye kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ndagushimiye Thomas. Amakuru avugwa muri iki gitondo, twabwiye ko Perezida Obama wa Amerika abandanya gusigurira abariko baranebagura y'amasezerano ku birwanisho ruho nyanganda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bya bihugu bitanu rutura baherutse gusinyanira na Iran, we akababwira yuko ayo masezerano yatumye haboneka umutekano mu karere kandi bidaciye mu nguvu. Twabwiye kandi ko Perezida Barack Obama azogendera igihugu cya Ethiopia n'igihugu cya Kenya. Muri urwo rugendo azoshobora gushika ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika New Africaine. Ibyo kandi ngo bizoba bwa mbere umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ico cicaro. Ikindi twababwiye nuko kuri uyu munsi wa kane inama nshingamateka y'Ubugirigi yemeje ya nteguro y'itegeko yari yashikirijwe na Leta kuri wa mugambi w'ubutunzi ibihugu vya Buraya biherutse kumvikana n'ico gihugu nyene c'Ubugirigi. Iyo nteguro y'itegeko yemejwe ku majwi 229 bayemeye, 64 nabo barayahakana. Iyindi nkuru twababwiye nuko kuri uyu munsi ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cha Mexique cyazindutse mu gisagara cha Badiraguato mu gikorwa cyo guhiga wa munyororo rurangiranwa mu byo kudandaza urumogi ariwe Joaquin El Chapo, uwo nawe ngo akaba yaturutse umunyororo wa Altiplano mu ndwi iheze. Ibyo navyo ngo vyakoze ko Perezida Enrique Peña Nieto kuko ngo yari yiyemeje kurwanya abadandaza urumogi harimo n'uwo Joaquin El Chapo. Ikindi twabwiye nuko Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari aherutse guhindura intwa z'agabo mu gisoda cya Nigeria, aho ngo kugira ngo ashobore kurwanya wa murwi Boko Haram. Akavuga ko izo ntwaza ngabo nshasha yagenye ngo arizo zoshobora kuvugana neza n'abantu baba muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro by'uyu munsi birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.